Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Mwiriwe mwese kaze muri aya makuru makuru yaranze yindwi ihera kuri wa 2023 umwaka wa 2022 mwashikizwa na Jewe Diane inkuru nziza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kuri wa gatandatu niho hasoze igisabisho cy'iminsi tatu cyari cyatunganijwe n'umugambwe CNDD FDD mu gisagara cya Gitega. Munyigisho umwungere wa diocese nkuru katolika ya Gitega yatanze ku munsi wo gutanguza ico gisabisho kuri uyu wa kane yavuze ko ukurondera kugarukana amahoro mu gihugu bidategerezwa kubicitwa duco gutoteza abatari mu mugambwe uri ku butegetsi. Simoni Ntamwana yanahamagariye umugambwe uri ku butegetsi gutuza ivyo kutihanganiranira mu vya politike ukanatsimbataza intwaro rusange nyakuri. Twumvirize musenyeri mukuru Simoni Ntamwana.
Twebwe turabashimira umutekano muri ko murazana, ariko gutwara inzima yongo uketswe umukozi bw'ikibi kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara. Ibyo byose n'ibindi ntashoboye kudonda mwashobora kubikora mu biryo bidasiga umuvumo aho muciye. Urukundo mwari kwerekana ruvuye ku Mana kandi rusabwa nayo mushaka gushyira imbere rucya ruyongobera tukabayoberwa tukibaza abo muri tukarondera icyo mushaka mugabo rimwe na rimwe tukakibura. Nimwakira ishaka ry'Imana rero n'umutima wanyu wose uko iryo shaka ritwereze. Gende mu byigishanye muri iki gikorane mugiyemo. Ndabinginze kamungere asangiye namwe kwihebera igihugu cy'Imana mu ruhande rwo kugikomereza ukwemera ukwizigira n'urukundo ngo muhebe icyo cyose cyobigiza kuri y'ikivugo cyanyu twashize imbere Imana. Mwongere mukomeze ya ntwaro rusange kuko mukundiye abandi Barundi kwigirira imigambwe yabo. Nibyo mwabonye namwebwe nyene. Umugambo umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga. Mu kibanza cya Kristo nimutubunga bunge twese kuko nta mwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambwe wanyu.
Icyo gisabisho cyatunganijwe mu gihe haheruka guhindurwa abarongoye iperereza mu ntara zitandukanye. Abavugwa mu ihonyango ry'agateka kazira muntu bagumijwe mu mabanga yo kurongora iperereza mu ntara nk'uko Pacifique ninahazwe arongoye isekeza ndondeza rigira amatohoza ku bantu bafatwa n'inzego z'igihugu mu nyuma bakavugwa irengero abivuga. Tumwumvirize
akarorero Elifaze Niyongabo yahora arongoye iperereza mu ntara ya Mwaro, ubu akaba yahawe kurongora iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Elifaze yaravuzwe mu by'uguhagarika abanywanyi ba CNL batari bake muri yo ntara, bamwe barahohotegwa mu by'ukunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Akarorero gato itwatangaha na ka Jean Pierre Ruharamagara akorera ishyirahamwe Protem yahagaritswe mu kwezi kw'icumi ku rugi we aho mu ntara ya Mwaro, kandi ahagarikwa n'uyu nyene Elifaze, ariko kuva ahagaritswe gushika ubu akaba atawuzi irengero ryiwe. Elifaze ntiyigeze abazwa iyo yashyize uwo muntu. Akandi karero twotanga ni nka Salvatore Horihoze amaze kuvugwa mu ntara nyinshi cyane yagiye akoreramo amabi harimo intara ya Bujumbura Rirare ari nayo ahejeje gusubizwamo. Mu mwaka uheze Salvatore Horihoze yakoreye mu ntara ya Muramvya mu nyuma agenwa kurongora iperereza mu ntara ya Ngozi. Aho hose yagumye avugwa kandi mu by'uguhohotera kiremwa muntu, ariko ngaha nuko umuntu wa mbere twamenye yanyurujwe muri uyu mwaka turimo witwa Pasikari cyo yitungiye yanyurujwe itariki imwe nzero yo mu 2022 mu gihe yari yaraye ahungutse avuye mu gihugu cy'Rwanda yanyurujwe mu ntara ya Ngozi inyuruzwa kandi ryavuzwemo Salvatore Horihoze afatanije n'abarongoye imbonerakure aho mu ntara ya Ngozi muri abo bakera umuntu yovuga kandi nka Jovin Cishahayo arongoye iperereza mu ntara ya Ruyigi iyo ntara ikaba yaravuzwemo kandi ivyo nyene byo kunyuruza abantu bakabugurengera mu 2021 ntawo kwibagira Venance Miburo arongoye iperereza mu ntara ya Bubanza yabaye rurangiranwa mu byo kunyuruza abantu kuva mu 2015 akabikorera mu ntara nka Ngozi arabikorera mu Kiritoke n'uyu munsi abandanya ari ntakogwa ko mukibuka yuko mu mwaka uheze aho mu ntara ya Bubanza havuzwe irimenanya rikomeye cyane ryakorewe Auguste Matata yavuye ahohoterwa akanahasiga ubuzima
abari mu mugwi wa kabiri nabo basa nabashasha nabo nyene bakaba bavugwa mu mabi atari make n'ubunyene dusubire twumvirize Pacifique nini nahazwe
akarorero niriwe nari ngenda kumana arongoye iperereza mu ntara ya Kayanza yavuzwe mu ihohoterwa rikomeye ryakorewe umunywanyi wa CNL yitwa Innocent Barutwanayo wo muri commune Matongo yahavuye nawe ahasiga ubuzima Leonard ntacu yabagijwe n'ubu yabandanije arongoye iperereza mu Kayanza uwundi ni nka Zaburoni Mfura Nzima arongoye iperereza mu ntara ya Gitega muri azi ko mu kwezi kw'icumi yavuzwe mwihagarikwa by'imbonerakure yitwa Gérard Bukuru yabeshyerwa ko yagiye gutera grenade muri quartier Swahili Gitega ariko haciye amasaha make bamuhagaritse acatogwa ikiziga mu mwonga aho nyene Igitega ariko Zaburoni Mfura Nzima ntacyo yigeze abazwa kubyashyikiye Gérard Bukuru umuntu yovuga nk'uwitwa Ahmed Nabil Sindayigaya arongoye iperereza mu ntara ya Kiritoke nawe nyine hamaze amezi make ariko mu kiringo hamaze hagumye havuga ibintu bikomeye by'uguhonyura agateka kazi na muntu ibiziga bibandanya gutogwa ku Rusizi bikaca bihambwa bitazwi abantu bagiye barafatwa bakanyuruzwa aha karoro twotanga ni nk'umunywanyi wa Sene yitwa Abdul Ndayishimiye yabuzwe irengero kuva mu ntango y'ukwezi kw'11 aho mu ntara ya Kiritoke hariho n'abandi merowe ntunzwe n'Imana yahori makamba ubu yagiye kurongora iperereza mu ntara ya Mwaro nawe nyine yavuzwe mu mabi atari make umuntu yovuga Michel Ndikuriyo yahora mu ntara ya Rumonge agiye mu ntara ya Makamba n'abandi n'abandi rero twebwe icyo twipfuza nuko iperereza ryo kwikubita gashi abakozi b'iperereza nibabe intakogwa ko maze bakoze bene iryo ziguhohotera ubuzima bw'umuntu bakabihanirwa kandi kindi kidutangaza n'ingene kuva mu 2016 abarongoye iperereza mu ntara baguma ari ubwoko bumwe gusa ibyo tukabona ko bihonyora amasezerano yarusha y'ukunywanisha abarundi n'ugarukana amahoro mu Burundi ikindi norangiriza ko nuko uravye inyifato z'abarongoye iperereza mu ntara biboneka ko umuzo wa president Evariste Ndayishimiye atacyo wahinduye kiboneka mu bijyanye n'agateka kazi na muntu
iyindi nkuru yavuzwe muri iyi ndwi n'abasirikare b'u Burundi barenga 400 baje buturuzi Rusizi baje mu gihugu cya Republika ya Zaire intwaro rusange ya Congo amakuru ava mu gisirikare avuga ko bajabutse buca ari kuwa mbere kandi bakaba bagiye bambaye imyambaro ya gisivile abo basirikare bagiye basanga abandi Burundi bwari bumaze kurungika aho muri Congo hasanzwe havugwa intambara mu karere ka Uvira tubibwirwa na mugenzi wacu Valerie Muco
Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko abo basirikare batowe mu makambi atatu ariyo ikambi ijana na cumi na rimwe Kangatumba irongowe na Lieutenant Colonel Mbonyiyeze ikambi ijana na cumi na kabiri irongowe na Lieutenant Colonel Desire Ntihabose ikambi y'amajana abiri na mirongo ibiri na rimwe irongowe na Lieutenant Colonel Marius Gahomera hamwe rero n'abandi basirikare bacaguwe muri Bataillon Police Militaire irongowe na Lieutenant Colonel Yves de France Baranyikwa hakaba n'abandi basirikare bakuwe muri MR ikambi itanga inyigisho z'iperereza rya gisirikare iri kumusaga mu nyubakwa zahozemwo Premier Battalion Para nkuko amakuru ava mu gisirikare abandanya avyemeza ayo makuru nyene abandanya avuga ko bose begeranijwe mu ikambi yo mu Gatumba muri Battalion y'ijana na cumi na rimwe irongowe na Lieutenant Colonel Mbonyiyeze imbere yuko bafata inzira ibajana mu gihugu ca Congo bategetswe kwambura imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi bakagenda bamba yambaye imyambaro isanzwe ipantaro y'ikoboyi hamwe n'ikoti y'imbeho aya makuru nyene avuga kandi ko hari abasirikare base kubikora gucyo muri kino gihe bakaba bafungiwe mu ikambi ya Gatumba impuzu n'ibirato by'abasirikare bajabutse urubibe kuri uyu w'Imana ushira wa mbere zimwe zibitswe muri Kangatumba izindi nazo abasirikare bavuga ko zajanywe ahari kirindiro gikuru cy'ikambi ya 11 n'imodokari ntamenwa z'intambara muri komine Buganda y'intara cy'Ibitoke iyo bita 11e Bataillon Blende mu Gifaransa amakuru ava muri bamwe mu baharanira agateka kazina muntu mu gihugu cha Kongo avuga ko hamaze iminsi intambara hagati y'abasirikare b'u Burundi n'imigwi y'abagwanyi b'abarundi b'umuhari Red Tabara na FNL ya Aloise Nzabampema bavuga kandi ko abasirikare b'u Burundi bafise ibirindiro ahitwa Kabere na Rugeje muri territoire ya Uvira Radio Nzamba twarondeye kuri telefone umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke ngo atange umuco kubishikirizwa n'abasirikare ko hari bagenzi babo binjiye mu gihugu cha Kongo ariko ntitwashoboye kumuronka
urakoze Valerie Mucho
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijijwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
Amakuru yaranze indwi tuyabandanirize mu bijanye n'indero aho ubushikiranganze bw'indero hamwe n'amasendika yabigisha aharukiye mu runani kose sona biyemeje kuganira babifashijwemo n'umugwi w'igihugu CNDS ujejwe ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha itariki 18 z'uku kwezi ikibazo cyari cyateguwe gutangwa n'ubushikiranganze bw'indero ku itariki 28 kubigisha ibihumbi 30 bwaragihagaritse aho ni mu gihe kose sona yari yemeje ko kidahagaritswe bazoca bagira yegere yegere ibyafunditswe muri iyo nama tubibwirwa na Parfait Nkera bagenzi n'umuhanuzi wa CNDS
ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwiyemeje guhagarika itegurwa ry'ikibazo cyo kunagura ubumenyi bw'abigisha mu kurindira ibizofundikwa mu biganiro bihagarikiwe na CNDS hafatiwe kuri ibyo ubushikiranganje bwiyemeje ihuriro ry'amashyirahamwe y'abigisha kosesona giyemeje guhagarika umugambi wawo wo gutanguza amayegere yegere mu ntumbero yo gushiraho icyuka cyiza mu gihe cy'ibiganiro ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi kosesona biyemeje kugiriranira ibiganiro bitagira agahemo kandi by'ukuri inyuma yo gushira imikono kuri iri tangazo mu ntumbero yo gushika ku nyishu z'ibibazo badahurizako ku bijyanye n'ikibazo cha politike y'imishahara CNDS yiyemeje gukorana vuba na bwango nabo byega kugira ngo ibimaze kumvikanwa ko bije mu ngiro
tukiri muri cyo gisata cy'indero umunyeshuri wo ku ishure shingiro rya Rukinga ya gatatu mu Rumonge yarateshejwe ishure n'umuyobozi w'iryo shure uwo nawe yagirizwa ko yateye inda uwo munyeshure nk'uko abo mu muryango w'uwo mwigeme bavyemeza bagasaba ubutungane gukurikirana uyo muyobozi n'inkuru ya Valerie Mucho
amakuru radio inzamba agateka kawe ikura mu muryango w'uwo mwana w'umwigeme atumenyesha ko uyo mwigeme yatewe inda n'umuyobozi wiwe akaba yarasanzwe yiga mu mwaka w'icenda ku ishure shingiro rya Rukinga ya gatatu ni muri komine n'intara ya Rumonge Ayo makuru akabandanya avuga ko bimaze kumenyekana Jackson yo mwungere umuyobozi w'iryo shure akaba no mugwaruka rw'imbonera kure gwegamiye umugambwe CNDD yaciye atwara uyo mwigeme kumunyegeza mu muryango wiwe usanzwe ba ku mutumba Kizuka aho nyene muri komine Rumonge amubeshe ko bazoca bubakana abavyeyi b'uwo mwigeme bamaze kumenya amakuru ajanye n'ivyo uwo mwana wabo baragerageje kubikurikirana ariko baca batega ubwoba na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD harimo nuwahoze arongoye uwo mugambwe muri komine Rumonge ntivyagarukiye aho Jackson y'umwongere yahavuye atwara uwo munyeshure gukuramwo iyo mbanyi mu gisagara ca Bujumbura mu nyuma aza kumusabira ishure kuri Ekofombizi aho yahawe indaro mu muryango wa Charles Nsabimana arongoye iryo shure ntibwakeye kabiri uwo muyobozi yahavuye rukana uwo mwana kuko amakuru yari yamaze kumenyekana mu muryango uwo mwigeme basaba abajejwe intwaro n'indero ko bofata ico kibazo mu minwe
aba yuko uwo mugabo yo hagareka yo bavyiza ariko kandi ubutungane bugakoretse bujejwe agahanwa kubera mete nk'ibingira mu ntama agakugwa muri ayo mabanga nico dusaba mu muryango kugira ngo twumve yuko dusekanye
mu manama buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga amaze imisi agirisha ikibazo cyo gusambanya abanyeshure kiragaruka cyane mu bituma ubumenyi busubira inyuma muri iyo ntara ya Rumonge twarondeye ku telefone buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga cyo kimwe na Isaac Burambi arongoye indero mu ntara kugira ngo baduhe umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka
Amakuru yaranze indwi yo kuva kuwa 17 gushika kwa 2030 ahandi hagarukiye mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza biri mugira amahoro iwanyu no mubanyu naho ubutaha.